mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu ngano zo no genekerezo rya 10 ukwezi kwa 8 muri 2018 hano muri studio muri kumwe na Joy Diane na hazwingiye kuremesha ikiganiro muri isanga mumva ku mirongo migufi ya shortwaves ko ari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda turi kandi live kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com Facebook yacu ni vewa radio yacu
Muri isanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'izwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kuva kwigenekerezo rya mbere gushika kujya gatanu kuno kwezi kwa 8 mu gisagara cha Asaba muri Nigeria hariko harabera amahiganwa nyafrika yo kwinonora imitsi. Ku bihugu 23 vyahiganwa mu nkino zitandukanye, Burundi bwatahukanye ikibanza ca 14, ikibanza hanini ico gihugu gikesha umwigeme Francine Niyonsaba yabaye wa kabiri mu bariko bahiganirwa kwiruka amametero amajana 8. Wa mbere yabaye Caster Semenya ho muri Afrika y'Epfo. Francine Niyonsaba w'imyaka 25 yatahukanye umudari w'ifeza, medaille d'argent muri mu Bufaransa, uje uyongera ku yindi itandukanye irimo mpuzamakungu niyo mu mikino yitiriwe Olympique. Niwe twatumiriye muri isanga y'uno munsi mumenyereye ishimikira ku buzima bw'abafasoni n'abigeme mu isata bitandukanye. Francine rero araza kutubwira ivyerekeye ubuzima bwiwe nk'umwinonozi. Francine ikaze ku ijwi rya Amerika kandi mwakoze kwitabira ikiganiro muri isanga 15. Francine? Gwakoze kuduha kano kanya imbere yuko tuza kuwinjira mu buzima bwawe ukatubwira ibitandukanye. Wobanza ukaduca ku masonga iyo mikino yaheruka kubera muri Nigeria, ahanini n'imikino nyabaki ijamwo bande igatunganywa uko umwaka utashe canke.
Ego nkuko mbivuze ni higanwa ryatunganijwe n'ishyirahamwe rya Afurika ryo kwinonora imitsi. Ni higanwa riba mu myaka ibiri uko imyaka ibiri itashe rero bariko bararondera abanonotsi bazoserukira Afurika ku rwego mpuzamakungu ruhuza amakontina ruhuza imigabane y'isi yose izoba itariki y'umunani n'icyenda mu kwezi gutaha.
No kuvuga rero yuko wewe gutyo uce winjira muri urwo rutonde rw'abazoshobora guserukira Afurika muri iyo mikino ga Francine.
Ego naro uburenganzira bwo guserukira Afurika muri iyo mikino itobera aho bita Otrava.
Kureka tugukeze. Hanyuma usivye uwo mudari w'ifeza watahukanye uvana muri Nigeria, ubu unye ufise ibidari bingana gute? Ivyo maze gutahukana n'ibingahe hama muze nkino zitandukanye?
Ego nkuko mubivuze novuga ko ndumunonotsi aserukira igihugu c'u Burundi nkaba ndi uwa mbere kandi mu rwego rw'abakenyezi n'abafasoni mu Burundi bashoboye gutera intambwe ishimishije rwego mpuzamakungu. Novuga ko ufise umudare w'ifeza w'inkino olympike izabereye mu gihugu ca Brezil Rio mu bihumbi bibiri na 2016. Ndafise umudare w'ifeza kandi w'isi yose yabereye mu gihugu c'Ubwongereza mu bihumbi bibiri na 17. Nkaba mfise imidari y'inzahabu ibiri y'amahiganwa abera ahugaye mu bihumbi bibiri na 2016. Nuno mwaka mu kwezi kwa gatatu guheze na shule kwa umudari winza hao na wafite kandi umudari winza hao aliwa mamaye mfunguzo umudari wa Afrika umita angula inomuza makungu na chukwe ya kawiri hawa fiste nui umudari ugira kawiri na laendo ote itariki kita anumugu cha Nigeria hanyuma hawa ndumuno noti ayitaba amahiga wa mhoza makungu ujani na madama ndirige kanizi ni hinozo sejwa zijamo abantu bakomeye ku rwego rw'isi kandi novuga yuko kandi ndumuno agira kabiri kwisi yose metero ya majani umunani.
Francine, ndumva ico kibanza ari ciza ku mwana w'umwigeme afise imyaka 25 uwa kabiri kwisi yose mu bashobora kwiruka imetero amajani umunani. Hari utawiyumvira ati mbega Francine yose aba yatanguye kwiruka ryari? Watanguye kwiruka ryari ukiri muto? Wariruka canke n'ivyaje umaze gushika muri iyo myaka uvuga ati ndashaka kuja mahigana?
Jewe navukiye mu ahantu nabona abantu bakunda ibintu by'inkino ariko natanga ibintu byo kwinonora imitsi ngiye mu mwaka w'indwi mu 2016 ushira no 2007 ngiye mu mwaka w'indwi niho nabona hariho abantu noti bashobora kuza baraserukira amashuri hanyuma uko naza ndahaca niga niko nagiye mbona ndabikora nk'ukwiryohera nkaryoherwa mbonye nsize umuntu nkaryoherwa mbonye nserukiye ishuri nabikora nk'uko kuryoherwa sinovuga yuko icyo gihe narinzi sport ko ishobora kunshikana aho ndi ishobora kongira icyo ndi ubu.
Nani Gafara, uravuze ngo wavukiye mu ntara ibamwo abanonotsi bakuzi babona, iyo ntara ni ya Nyimbatari banga?
Oya, Isibanga. Gatoyi na wanihenze nakuriye mbona nakuze mbona abo mu mashuri yisumbuye akora ibintu bya siporo. Kusanzwe mu Burundi mu mashuri yisumbuye barafite amahiganwa bama bategura uko umwaka utashe. Rero nanjye nto nabone akaryo ko gutangura kugira imyimenyerezo kugira ngo seruke ishuri birambona akaryo ko gushika Ibujumbura kuko Ibujumbura narahumva kuko sinashobora guhaza kuko nta muryango ufite Ibujumbura na muntu w'iwacu nari mfite nahaza niyo niserukiye intara ya Ruyigi nkabamba mu ntara ya Ruyigi muri komine ya Bweru muri zone Kayongozi.
Aho wazi Ibujumbura bwa mbere hari mu mwaka wa kangahe? Ego, nuko turaza kubiduga ko uraza kutubwira. Hari na twinshi bakunze kugutera ku inkuru bakavuga ati Francine yariruka bagiye kumenya ko yiruka ubwa mbere yikoreye akabido urasiga umuduga ariko uragenda sinzi kwa karaga kuru canke byabaye.
Ahubwo yakaba byo ari byo nifuza kuko no gusiga umuduga nibyo mbona yakaba byo kora no bikora ariko nakuze ngenda kuvoma ngenda gusenya mama mukuntuma yarantuma nkagenda ndanyaruka kuko yambwiye avuga ati ugateba ndashyira amate ku kiyaro giteke usanze yadimye yaheze
ndagukubita urumva ndategeye tugenda nyaruka. Nuko ngira ngo niho babikuye ako gakuru bahora bavuga bati wariruka ukagenda wikoreye akabido, bashaka kuvuga yuko nkumbure wakerebutse mu byo kwiruka ukiri muto. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Francine, turafise benshi batwandikiye kuri Facebook bifuza kuza kukubaza utubazo no guterera ibyiyumviro bitandukanye. Uwa mbere duse ni David ikaze ku Ijwi ry'Amerika. David uratwumva?
Yego ndabumva.
Ego aho uherereye hamuduge ku ijambo.
Nagomba ndamutse Francine.
Arakumva
cyane nongera mbikeza.
Murakoze
cyane. Uri mu Burundi kazi akomeye cyane mpuzamakungu. Waturutse mu Burundi cyane urabifatamo neza. Kugera yaho mbere isi yose imaze gukumenya cyane. ijisho ikintu z'impanuro no ndagomba ikintu kunganira gatoyi urabuka dutetura nkuko n'undi kumudutetura urabe uyu simenya ubwira imyitozo ikomeye cyane simenya kuko araba ikibazo cyane gikomeye hagati yawe kandi nawe ndazi urabindi ariko urabe iteme simenya iyo bakoresha nawe kugira ngo ikindi gihe undi museko yego byo ari byiza cyane yego ama ndarangije gusambura ngo kurazi kurazi cyane
urakoze cyane David. Francine numvise ibyo David akubwiye, urabona ko mu myaka iri imbere uwo munyafurika w'epfo yagutwaye ikibanza cya mbere ushobora kuzobishika kuri icyo kibanza nawe ukakimwambura.
David ndamukengurukiye ku nteranro y'iwe atanze, ariko namubwira yuko muri po umuntu wese yama ashaka gushika aha ashaka gushika gushika nene n'adashoboka nubwo yuko namaniko nditegura namaniko ndagira ishaka kuba sigwana kasite menya sibomba shaka ariko muri siporo no gutahura yuko habura n'abiri hagatsinda umwe kandi kasite menya atinze simbabara cyane kubera birampa intege kugira ngo nanjye nshobore kubandanya nitegura cyane nshobore kumusiga hanyuma ndiko ndakora sinzira umunsi ndashobora kumusiga bikonezera cyane nibaza yuko ipfo nta kidashoboka.
Reka tumutere intege tose kandi na Dismas sekundi murongo wa telefone. Dismas ikaze na wewe. Dismas uratwumva? Dismas turumva atashoboye kumugumana, ariko Eric nawe yamaze gushika ku wundi murongo wa telefone. Eric ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Isanga.
Yego murakoze na mahoro namwe.
Turashima. Uherereye he ga Eric?
Merereye i Bujumbura mu Burundi.
I Bujumbura mu Burundi. Ni ikibazo canke ni intererano kuri Francine Niyonsaba?
Nshaka kwanza kumuramutsa Francine Niyonsaba.
Yego nanda baramukize cyane.
Mbo yeje hani nisikibazo ni intererano. Nashaka kumutera intege kwanza bwa mbere. Mamandana mwifuriza nuko yogira ingufu kugira kubera ujya mu Nyafrike decide ujya semenya. Turifuza umunsi azomushaka bo wa mbere nawe bizotunezera cyane, ariko n'ubu ibyo akora biratunezera kandi birahesha icyubahiro igihugu cyacu. Nta yindi ntera yano. Murakoze
cyane Francine. Barakomeje gusaba yuko uraba ibizoshoboka ukajya muri icyo kibanza, ariko wari wavuze yuko muri siporo atani na tanu guhiganwa nubwo biba birimo habura na babiri hagatsinda umwe. Francine tugarutse kuri iyo ntara wakuriyemo, ni byari byoroshe yuko mu ntara nka Ruyigi ikibano kigutahura kuja muri ubwo buzima bwo kwiruka uri umwana w'umukobwa?
Ego nkuko mubivuze mu Burundi murabizi iyo umwana w'umukobwa ariko aragerageza gusa n'uwitanga ku bintu kera kenshi abantu ntibabitahura. Na deja nshikiye byarambeye intambami kubera abantu bo mu kibano babona umuntu ariko aragira siporo ntibabitahura, hariho abambwira ko ndi umusazi ariko ntibyanje intege kuko narabikunda nashyiramo ishaka byashyitse egome ndumva yuko nobiheba mugabo umutima nari umutima amenyo kuko narumva ko ndyohegwe no gukora siporo naragenda nkakora bigashika yaho sado mbona abantu ntahagarara hanyuma n'abarenganye nkasubira nkabandanya siporo yanjye. Ibyo rero byarakoze umurambami mugabo nticawije yuko nshika kutangiye nari mfise nicyo gituma nashoboye kuba nshitunga.
Yego, hama Gafara urumva ico ni kibano, hama mu muryango nawo ukomokamo uvukamo?
Ndi umwana yavutse mu muryango w'Ukenye
nubwo yuko nagize n'amahirwe make nakute ku mubyeyi nakuze mbona mfite umubyeyi umwe ndi umwana w'ishusho ariko iryo zina ryarababaza cyane kuko sinarosoje yo guhamagara papa nkabona ukuntu nyokuru yari akiriho ngene twasaba nyokuru nibyashikayuze ariwe mpamagara mama kubera mama yazindutse mu gitondo kujya kurima hanyuma mama icyiza yarabitahura cyane kubera yaheze ishure agiye gufasha umuryango nawe akiri mu mashuri mato mato yarahiganwa n'abantu n'ubu abo bahiganwa barabimbwira yuko yahora basiga bakavuga yuko nakurikiye ubwoko bwa mama rero icyo gihe mama gusa nawe ntiyabitahura yavuga ati genda wige mwana urabona yuko dukenye urabona yuko tuba mu nzu y'ibyatsi ntuzonteturura ibyo byo kwiruka byohava bikubuza kuyoberwa ariko umubyeyi naramutahura umugabo nkamubwira ati njyewe amanota nzoyazana nagiye n'ubuntu nashiramo ishaka nkiga nkabitora nakora na siporo nkabitora maze kugaragaranya mama arabona yuko atangorane yarabitahura gusumba n'abandi bo mu kibazo
ayo manota yaza ni meza gafara wari umwana aciye ubwenge mu ishuri cyane aza mu bibanza bya mbere
jyewe nari umwana aciye ubwenge cyane icyo gituma no mitwo nibaza yuko imana yandabikora nk'uko nari nciye ubwenge mu myaka yo mu mashuri mato mato
hama Francine urumva uratubwiye ibintu twovuga byo mu buzima bwawe ukiri mutonya ubundi abantu nka bamwebwe mumenyekana baba abanonotsi baba abantu bakina amafilime baba abo bantu baba bari mu mabanga akomakomeye ubuzima bwabo barakunze kuvuga ati ntacihisha mu buzima bwabo kuko ubuzima bwabo burinda kumenyekana kubitubwiye reka tunakubaza ku kabazo uti navutse ku mubyeyi sinahamagaye papa kuko papa ntaronse amahirwe yo kumuhamagara umubyeyi wawe akubyara aracyariho nshatse kuvuga papa wawe
papa wanjye birashoboka ko yoba akiriho umugabo ntawe nigeze mbona kiretse yuko hariho abantu bashobora kumubwira ati papa wawe ari hariya umugabo ntawe nigeze mbona kuri icyo nta byinshi nshobora kubivuga ko kubera ubu umubyeyi nakuze mbona navuga ko mama ariwe yabaye mama na papa
yego kandi urumva warahabereye umupfasoni ubyifatamo neza kuko urumva ko bitakubujije gutera imbere muri ibyo warimo hama ubwo buzima bwawe kumva butakubereye intambamyi naho byari bigoye akabanga kawe kabaye akahe
akabanga kanjye navuga yuko byavuye ku mubyeyi kuko nakuze mbona mama abyuka mu gatondo ka kare ajya kurima twari dukenye akaza ku mugoroba akanshyira mu ishuri nkaza nkasanga yandondeye ko gufungura birampa ikigwa ndavuga ati ni ukugerageza kugira ngo nshobore kwiga nshobore gufasha mama ubuzima yarabaye ubuzima twari tubayemo nabona ko butoroshe navuga ati igihe nzoba umuntu mu byo ntazi ndifuza kuzofasha umubyeyi kuko yarambwira ati ubuzima tubayemo si bwiza ntibuzofasha ni ukubandanya wiga kuko umuntu atize abaho nabi icyo gihe rero mama naramwumviye cyane nabona yuko nifuza kumufasha kugira ngo ashobore nawe kubona yuko yabyaye umwana ibyo yamubwiye byamuhaye intumbero nziza
urakoze cyane rwose Francine turafise uwundi niyo nsaba ku murongo wa telefone umva ko munitiranwa niho saba ikaze ku ijwi rya Amerika niyo mugabo murantunga niyo mugabo ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze nitwa niyo mugabo Sare
yego
nanjye ndishimye cyane kuba mbonye umwanya wo kuba navuga muri kiganiro cyane n'ubwa mbere ubwambere ndetse n'ikintu narashimira cyane kuba kinamusimo. Ikintu nagomba kuvuga ni uko niyo nsaba mbere na mbere ndi umunyarwanda sindi umurundi.
Uherereye he ga niyo mugabo imbere kugira twumve neza aho uherereye?
Merereye Dubai mugabo ndi umunyarwanda, gusa niyo nsaba ni umuntu nkunda, ndi umufana we ndamufana. Igitekerezo cyanjye rero nabifite ni uko yabera exemplaire abandi bakobwa bose. Nanjye nakunda gukora athletisme, ariko abakobwa bamwe na bamwe bakaba bumva ngo ni ibintu by'abahungu, kumva ngo abahungu babarusha ingufu, akumva ko we ntacyo yashobora. Ariko niyo nsaba yarabikoze atera imbere, aramenyekana, akagenda agaserukira imirwi yatangiye gukinamo kugeza n'aho yaserukiye n'igihugu. Ni ibintu byiza, nibyo gushima, ni iby'agaciro vraiment. Nicyo kintu gusa nashakaga kuvuga, nkaba nahamagarira n'abandi bakobwa bose kwitabira siporo. Nibaza ko ifite aho yamukuye, ikaba ifite n'aho imushikanye. Ni byiza cyane, ni ibintu abantu bose bagakwiye kwitabira, bakumva ko atari iby'abagabo gusa, n'abagore babishoboye.
Urakoze cyane rwose. Niyo mugabo ngaho Dubai, hama watubwiye ko ari ubwa mbere uje mu kino kiganiro muri Isanga. Wisange abarundi n'abanyarwanda muri Dubai, turazi ko muri benshi, turabagutumye ko turashaka ko muza muraterera ibyumviro mu biganiro byacu bitandukanye, yaba muri Isanga, yaba ibindi biganiro tubatunganiriza, ni byinshi biri hakubwanye. Urakoze cyane rwose, niyo mugabo Dubai.
Yego, murakoze cyane nawe.
Yugira umunsi mwiza. Ego, Francine, wumvise amajambo niyo mugabo akubwiye, sinzi ko ufite icyo uvuga ku byumviro byiwe.
Ego, ndashimiye niyo mugabo, kandi ndashimiye cyane kuba mfite abantu bankurikira bari mu bihugu bitandukanye. Abanyarwanda ndabashimiye kuko barakunda kunyandikira kenshi bankuza. Ndashimiye n'abarundi kandi baba bari mu mahanga kenshi bakunda kuntera intege. Ibyo ni ikintu gikomeye cyane iyo umuntu ariko arakora. Nibaza yuko cyereka umuntu ko ibyo ariko arakora biba ari byiza, bikamutera gushishikara yitanga kugira ngo abandanye ari mu nzira nziza yo kwifata neza.
Urakoze cyane rwose. Hama ga Francine, tugarutse kuri ibyo nyine yariko aravuga, yavuze ati ubundi abana b'abakobwa ntitumenyereye ko bajya muri ibyo bintu by'amasiporo, usanga bavuga bati nubwo noyigira ndayikora ariko iby'amahiganwa sikirenga kuri bo. Wowe ibyo byarigeze kugucamo mu mutwe ukavuga ati naho ndiko ndaja muri ibintu by'amahiganwa ko ndi umukobwa bishobora kunkumira sinzotera imbere?
Novuga yu jewe no ubumba mu butubwi wanjye nakunda inkino, ariko ndavuga yuko indero yacu mu Kirundi yagize intambamyi mbi ku kugwaruka rw'abigeme. Kubera hariho ibyo bakumirwa bivanye mu kibano, bivanye n'ababyeyi, ugasanga umuntu yari gushobora iki ntiyashoboye kugikora kubera ukudatahura, kubera ibyo ababyeyi bamubwiye. Nicyo gituma bavuga yuko ubu umuntu yohaguruka kubera nta mwuga udakiza. Mu Kirundi bavuga ngo umwuga udakiza ni uwo kuroga. Umuntu ntiyoreka gukora icyo yifuza gukora, ahubwo yokigira nk'urufunguzo rwo kurondera ubuzima, ukikuramo ubwoba, ugatinyuka, kuko ntushobora kumenya ikintu utakikoze. Nk'ubu sinari gushobora kumenya ko nzoshika aha iyo ntakunda siporo, nkarengera ibyasikiye, nkarengera ibyo nacamo, nkarengera ibyo abantu bambwira. Ubu sinari kubashyitse ngaha, icyo nohanura ubwa bwabigeme abantu bose ntibaziwari kugira ngo bakore siporo mugabo abantu bose imana yarabahaye impano muri yo novuga yuko bokoresha iyo mpano imana yabahaye kugira ngo barondere urufunguruzo imana yabashyizemo kugira ngo bashobore kuba icyo bifuza kuba batazi n'uno mwanya
hamaga Francine tukivuga kuri ivyo nyene vyerekeye aba abigeme ingene baje muri yo mikino itandukanye ingene baje amahiganwa atandukanye urugero urarushima Burundi burimo mu kibanza c'abafasoni nshatse kubwa abana babigeme ingene bitabira nubwo tuko turavuga ati sikirenga cane gose ariko hariho nk'ama equipe nka Copine muri basket hariho abandi batandukanye bagira biriya nibindi hariho madame Lydia Nsekera ari mu kibanza ciza muri FIFA wowe umvume nguravye muri kahise n'ubu ikibanza c'abafasoni muri yo mikino itandukanye b'abarundi kazi abigeme cifashe gute nivyo gushima vyarateye intambwe cyane
nabivuga mu mice ibiri mu Burundi aho ikibazo cy'imino abigeme bafite ubu kiko kiratera imbere mugabo hari n'abantu yo kudashyigikirwa yo kutaronka uburyo nk'uko abandi mu bihugu bashyigikira kubera mu Burundi hariho ingorane ikomeye cyane abantu bayibona nk'umwuga nk'umugabo bateza imbere babikora nk'ugukinata babikora nko kwiryohera nko gukina nk'uko nabivuze hanyuma nta mategeko ahari mu gihugu cy'u Burundi akingira abanonotsi cyangwa akingira umukinnyi uwo ari we wese kubera mu bindi bihugu hariho amategeko ahari yanditse avuga ati uyu mukinnyi niyagera ku rwego azofatwa uku niyaserukira igihugu azofatwa uku mugabo iwacu mu Burundi ntabyo ribandanyeho kandi ntagera ariko batumva n'abajeje ibintu by'inyuma yuko icyo kibazo bogishyira ahabona bakagicika ko kugira ngo gifashe kuzana ubundi rwaruka kuba ndi ngaha jewe nuko nagifise akanabikunze ariko novuga yuko narose intererano ivuye muri uwo mushinga w'igihugu ufasha abanonotsi kugira ngo cyangwa nk'umuntu mukinnyi wese agire izindi nkino zitandukanye kugira ashobore kuba wuko ashobora kuba uwundi muntu biciye mu nkino
yego Francine nibutse imbere y'uko tugaruka ku ivyo vyo gushigikirwa n'amategeko nibutse abatwumvise ko ariko arumviza ijwi rya Amerika isamire na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hama umutumire wacu akari Francine na Niyonsaba aheruka gutahukana umudari w'ifeza mu mikino yo kwinonora imitsi muri rusange ariko irabera Nyafurika yariko irabera Asaba muri Nigeria uravuze akantu ngo gushigikirwa tukivuga kuri iyo mikino nyene hari amakuru twasomye ijya nino yavuga yuko nk'abaje bava mu Burundi batashigikiwe bikomeye ayo makuru yo bariyo nimba mutashigikiwe vyankiye hehe ico mwari bwiriza kuronka mutanose n'ica
ayo makuru niyo cebe mu Burundi no kwisi yose iyo umuntu aserukiye igihugu abaserukiye igihugu igihugu kibakimufashe mu minwe kubera abatwaye idarapo ry'igihugu ntabagiye kwishyikira iyo rero aserukiye igihugu mu mategeko y'u Burundi hariho icyo bita agaciro kabuti agaciro kabuti nubwo ari nk'ubwirizwa ku muntu wese akora hatandukanye si muri atletisme gusa eka no mu kazi kariko kose niko kajya umukinnyi aba abonye kuko umukaya agaciro kabuti kavuye mu gihugu iyo umubyeyi yakoraga kintu urumva uryohewe cyane naho umuntu wamujyanye mugari wewe arumva aryohewe cyane ni nk'umwana abasize ni nk'umubyeyi afite umwana mu ishuri ategereza kumuha amakaye aramuha icyo nokwita fedonicyo niko tubyita kandi umuntu akagenda ari kumwe n'abamuherekeje mugabo twebwe siko byabaye kandi si rimwe biba gusa novuga yuko ari kudatahura inkino cyangwa ikibanza inkino zitegerezwa guhabwa biba aya mategeko bavuga atahari mu Burundi
ego by'amategeko turabigaruka ko turabifise babiri bashaka kubaza ibibazo ariko imbere ko tubaha ijambo uvuga ngo agaciro kabuti ni amafaranga ababwizwa kubaha canke bashigikira gute muri ako gaciro kabuti mutaronka
mugashiru kabute uyu muntu aseruki igihugu bahari ha amafaranga bakereza guha
kumutekerera
kumutekerera aho gashiru kabute naho twarose kandi tege myaka imwe tutakalonga icyo gituma namani ko tereza ati niba dushigikire natwe nkuko abandi bose bategerezwa kuronka ako gashiru kabute.
Yego, turakagaruka ko mu kanya turanze twakire Tadeusi kugira ntitumuteve ku murongo. Tadeusi, kaze ku ijwi rya Amerika. Tadeusi,
nagiraga ngo mbaze ikibazo Francine. Ariko ngiye ndi Kigali mu Rwanda. Nagiraga ngo mubaze na amaze kwitabira amasiganwa angahe, ni irihe ryamuruhije muri yo? Hanyuma rimaze kumurushya yahita akora iki? Yafashe izihe ngamba muri make?
Urakoze cyane rwose. Turafise kandi na Gabin, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze, nitwa Gabe wandinze, ndi mu karere ka Musanze mu Rwanda. Ikibazo mfitiye umutumirwa ndamubaza nti ese abona abana b'abakobwa bahura n'izihe mbogamizi muri uwo mwuga wo kunonora imiti mu Burundi ugereranyije n'abasaza babo?
Urakoze cyane na wewe ura Francine.
Ikindi ndamubaza icya kabiri gato, icya kabiri namubaza nihuta, ese nkuko numva amaze kugera ku rwego rwiza akora iki mu gukangurira abana b'abakobwa bo mu Burundi gukora iyo myitozo ngororamubiri ku rwego mpuzamahanga?
Urakoze cyane rwose Francine. Turahera ku kabazo ka Tadeusi. Umaze kwitabira amahiganwa ngahe muri rusange, ngo ni ryahe ryaguhangayikishije rikakuruhisha, hama rimaze kuruhisha byakurikiye byabaye ibyahe?
Ego ndakinye ikibazo navuga yuko maze gushyira ku rwego mpuzamakungu nta higanwa riba rito iyo kuko nditegura cyane kugira ngo nshobore gushika, nshobore kungura umwanya, nshobore kuguma nshobora gutsinda. Rero navuga yuko iminsi yose namaze ko ndaruha nkitanga nkakabarishaka kugira ngo nshobore gushika indoto zanjye.
Hanyuma ko ngiye muri ako kabazo kiyumbere ko twishyuye ibindi, buriya yaba umenyesha makuru, yaba umusirikare, yaba umuki, umuntu wese arafise ko yibuka cyane gusumba kandi uzobwa ati narigeze gukora ikiganiro sinzopfa nibagiye, narigeze kwiruka. Wewe yagushitse ku nyota yutazopfa wibagiye muri ayo mahiganwa ni ya?
Ndavuga yuko yashitse ku nyota kuba ndi umukobwa wa mbere mu Burundi afite umudare olympique, ikintu bikomeye cyane, n'ikintu gikomeye ku gihugu cyanjye. Ibyo ndabyishimira cyane, nifuza kandi kubandanya ndagifatamo neza kugira ngo nshobore kuguma mpagaye igihugu cyanjye neza.
Ubwa mbere utahukana umudari niyo higanwa utazopfa wibagiye muri make, niba ntahuye neza?
Ego.
Hanyuma Gaba nawe yari yakubajije akabazo, abana babigeme by'umwihariko bakora iyo kwinonora imitsi baje amahiganwa atandukanye, ngo barahura n'intamba myizahe ugeranije na basaza babo babasore?
Intamba myiza mbere novuga mpere mu gihugu cy'uwanjye intamba myiza iriho cyane, kubera novuga yuko abayigeme badashyigikiwe ku rwego rumwe n'abasaza bacu, kubera usanga batabyitaho kumwe kuba kwiyumvira bya byumviro bya kera ngo umukobwa nta kintu yokora kirama, ibyo urasanga ari ntamenye cyane. Iyo bihuye n'umuntu adafite kubirengera uca usanga bituma adashikana indoto ziwe, ugasanga abantu baramubujije gushika aho yashaka gushika. Iyo ni yawe ntambamyi mbona ya mbere.
Hanyuma Gafara, izo ntambamyi ni ku rwego rw'Uburundi, mbwawe burya uwunye warabaye mpuzamakungu, na bo bigeme bandi muhurira ahatandukanye mu Bwongereza, za Brezil na hehe, murabiyaga mukabivugana musanga ikibazo ari rusange canke n'ivy'umwihariko ku Burundi?
Novuga yuko ibihugu ntibitegura inkino kumwe. Novuga yuko iwacu turi inyuma cyane, kubera nshaje bikora umuntu abikunda, na ntege abantu babishyiramo ari mugabo umwe mu bihugu babikora nk'umwuga ushobora kubakiza nk'uko mwebwe Diane muriko murakora umwuga kuri ino radio y'u Amerika nk'uko uwundi ashobora kuba umusirikare nk'uko uwundi ashobora kuba ikindi kintu icyo ari cyo cyose
ego hamagafara muri mwebwe hagati yanyu nshaka kuvuga hagati yanyu muri nk'abakobwa batandukanye bahurira muri iyo mikino itandukanye murumva muvuga muti buriya twebwe abahungu ko bari kwarabyifatamo n'abakobwa hari hakariko karatubera intambara muza makungu
muri atletisme iwacu nibaza yuko atantambamye urumuntu amaze gushika ku rwego rumwe nibaza yuko atantambamye hari kuko niyo umuntu atinze mu mahiganwa agakiruka bute kaba ari kamwe bavuga yuko bitandukanye n'indi mikino muri football basanga abahungu batari ku rwego rumwe n'urwa abakobwa
kurakoze cyane rwose hama imbere yuko nshya twakira twagira Yezu umwishure kano kabazo kandi yari yabaje muri kurakora iki kugira ngo abana babigeme bijukire iyo mikino itandukanye mu Burundi
njyewe uko umutima wanjye undongora ndifuza cyane kwama ariko ndashyigikira urwaruka na cyane cyane abana abigeme nk'abatera intege nk'abagira nta kidashoboka ku muntu kugira ngo aronke kazoza keza kamuhera ko kandi mu kirundi barakunda kuvuga bati uduki uzokota ushaje udusenya ukiri muto rero utwo duki umuntu afite kudokota ashaje utwo niwo mwanya wo kutondera ukiri muto ndavuga yuko na cyane cyane rwaruka abigeni bohaguruka bakabona yuko ubuzima buri mu minwe yabo icyubahiro niho bazocira icyo gituma no kamenyesha urakoze cyane nteruka kuronka uruhushya rwo gutanga asosiyasiyo nshyashya asosiyasiyo izomfa kwinonora iminsi nk'icyo izongorane tubona tugendamo ariko tukazicaho tutabona yuko ari ikibazo ariko arizo zituma tudashobora gutera imbere nkifuza kandi ikazoba ikindi kintu rebuke ibyo gukemurira byo gufasha kuraba yuko ufasha kugira ngo umuntu ashobore guhindura ibyiyumviro abone agiye umutima runtu abone ko umuntu ashobora gushyika aho tate abikishije mu kugira ishaka n'umwete ikazofasha kandi no ku nta dokumana cyane gufasha abana abantu bahuye n'ibiza nta kitabo kandi ibintu bijyanye n'indero y'ibintu byo mu mibereho ya minsi yose
kurakoze cyane Francine Niyonsaba twese kandi na twagira Yezu ku murongo wa telefone wakoze kutwihangana kuri kano kanya uhamaze twagira Yezu ikaze
Eko ndabumva.
Uherereye he gatwagira ye?
Mu Kayanza.
Mu ntara ya Kayanza.
Eko
akabazo canke intererano kuri Francine Niyonsaba.
Intererano n'akabazo byose byari birimwo.
Duga ku ijambo.
Eko ku kingene mbona mu Burundi ibintu bya atletisme batabyitaho abigeme sindi cyo bisa ko. Ko je ndatari umunyeshuri. Ya no kwishure barakunda gukora amahiganwa ya buri mwaka jembo na kweri abanyeshure b'abakobwa batabyita basinze igicumu nzi ko ari ukwikengera cyangwa ikindi kibibatuma sinzi kweri icyo bobakora kugira nabo bifate nk'abandi babone ko nabo bashoboye hama bakajora akora nk'uko abahungu bakora
hamaga twagira izibere ko ndeka Francine akakwishura uri kuri twumva guta ngaho mu Kayanza ijuru rya Amerika uri kuri yumva gute
bashikwi ndagumva neza go
kuri FM
oya ni kuri telefone
kuri telefone ngira ngo Francine yari yabice ku masonga kubera ko Francine azo twihangana kuri kwa ama FM yacu adakora hari igihe usanga hariho ibyasovye abariko baratwumviriza wari wace ku masonga muri rusangi intambamye muhura canke abana babige bicubabuza kwijukira ari kuraza kumunyarukiriza umwishure mu majambo make akiri ku murongo
Ego cyane n'ubwo yuko abakobwa barashoboye biyumvemo ko bashoboye yuko ibikorwa bikora abahungu barabishoboye ubu novuga yuko kurondera ubuzima ni bose ubu kwiyumvira ni bose gutahura ni bose Imana yaturemye iduhaye impano izo mpano zizokoresha kugira ngo babone yuko bashoboye babone yuko abakobwa abadame nabo ari inkingi y'ubuzima bwiza
ego ngo muri rusange igafara none birava kuki ko batabyitabira umuhaye nk'imvu nka zitatu zihuta
muri rusange ubwa mbere narabyishe ubwa kabiri ni ukudashyigikirwa ubwa gatatu ni ukwikengera yuko badashoboye kandi ibyo sibyo nibyo mvuga ati umuntu wese yohaguruka kugira ngo agwanye ubwo bunebwe agwanye ikibazo cyose cy'umutuma kimusubiza inyuma agutera imbere
urakoze cyane twagira Yezu nibaza ko inyishu yumvise hamara wavuze yuko ufite n'intererano uza kumutekera sinzi icyo washaka kuvuga
intererano bashaka kumutekerera kuko mu Burundi kenshi barakunda kumva izina rya Francine ko ashoboye kumbe benshi baripfuza no kumubona sinzi ko yoraba nk'ingene yogerageza akaraba nk'intara nka zikeya yogendera hama bakamubona amaso mu yandi hariho benshi baribaza yuko mbere yacu ari n'umukobwa kubera ibintu akora kubera benshi ntibasiyumvira neza ko biba
urakoze cyane gofara nguragendera wimbanya kayanze n'abandi bararaba ingenusa
imyakayanze nama naciyeho nama nabingozi ndakunda Burundi kandi mfuza kuzabona intara zose none naragenda we ntara ya Kirundo gusa
ego none gafara akabazo kace kanjamwo nk'abarya abantu baba bazwi cyane gose baragenda ahantu bakakubona bakavuga ati yewe ujye n'intuze n'intuze wiciye mu ibarabara baragutunga agatoki ngo wabonye Francine Niyonsa bararengana
abarundi barangi izina rya Francine rirazwi kandi riraryohera kandi nico ntibyoroshye kubera ukuntu abamaze kuronka izina abamaze kuronka icyo navuga kubera ibyisha abandi rero kugira umuntu abere ibyisha abandi ni uko agerageza gukora byiza rero nantegereje nje kumwe n'iyo ntumbero kugira ngo abantu bagume bagume bayumva izina rya Francine ntibaziye nkaze yagibage nicyo gituma ntekereza gukora cyane kugira ngo ngore n'isumba kugira ngo nshobore gufasha nshobora kwiyumvira ibyiyumviro no kwita ibyiyumviro byirabura nicyo gituma ngomba nshaka kugumana ibyiyumviro byiza cyane kugira ngo nshobore kwama mfite iryo teka nshobore kwama nshobora kubera kane n'ubundi
rwarwo
abadame n'abandi no ku isi yose
urakoze cyane rwose Francine Niyonsaba turase kandi nakwizera ku wundi murongo wa telefoni kaze kwizera
Gabriel
yego ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze
uherereye
mirereye Ingozi yombi
yego
Gugu
icyumviro intererano ikibazo iki
nashaka kubaza Francine Niyonsaba nashaka kumubaza nk'umuntu umba ambasadirise ashobora gusohoka igihugu cyacu cy'u Burundi mbega ibintu yoba afise muri kazoza kugwaruka bw'u Burundi kugira ngo ibyo ariko arakorera igihugu cy'u Burundi bize byame biriho n'igihe nawe nyine kuko turabona ku myaka 25 afise ariko yatera genda ariko yatera saza icyo nazo bakikora ibyo bintu ariko nta makrede aboneka ariko aramukurikira abana bariko baramukurikira biboneka ariko arakora iki kugira ngo Juragi arisigira abana b'Urundi
ako kabazo yari yakishuye kwijera nkumbure ntibari kurumviriza araza gushira ku masonga muri make kugira ngo twakire abandi benshi baturindire ku murongo wa telefone
yego murakoze cyane
urakoze cyane ugire umunsi mwiza fara umucire ku masonga kuko wari wakishuye
yego nagenda mu kwiyakano gatoyi Mfisina kamiyo kibini itani. Na shura ukura minyaka ijana. Ije nukume kuko. Jewe po. Nufunguzo. Ni sejo si shura kula po. Ije umutabi uta dance. So. Kami ya wengu namu kangula yuko yukunda po. Kuko po. Itumumu nangira magara meza. Akabaho meza. Akashawara kuwa. Yolaho. Umanya mungu. Hanyuma. Na buze yuko. Mundu mbele kuwa andanya beri jisho hundi gwaruka. Dara senege. Na shizeho asosiasyo. Asosiasyo ni puza chana yuko. Yofasha kuhindura. Izio mbilo mwe zine. Kugira ngo. Abantu ni inyamba n'ubwabo kuko nta kiza bizana bizana ingorane amayama stress za amtira bere na gusize ugasanga abandi bagusize utazi icyarutumye aroke ari wewe ubyavuye ko nico bituma iyo association nayo kugira ngo ifashe
Bu kuhereka inzira abantu kugira ngo bashobone kugira. Urakoze cyane gose Francine Niyonsaba kwizo nyishu zawe zose hamagafara wewe ubu uvuga yuko twagushamye babandi bafashe iyo athletisme kwiruka kwawe nk'umwuga canke hariho ibindi fatikanya navyo.
Dena fashe athletisme nk'umwuga nayikora nk'umwuga kubera kuwera kuwanusha kwa mungu na amanya kusore uruhuka nukujia kukira ngo shore kuwa Francine Francine jerewe kami Francine uudi wezi
ufuze ngukura kuwa kuambile gushika kwa mungu nukufuga kwa uzinduka uriruka hama kumugoro uka subi ila changi vigenda guti
Nukua yuko mafise programi mkoche, ndakora kabili kumusi, mene na gata tu, ya kazi ya shoka na teno kakora kugira ngo, shumure kushika, ahon ni chumba. Kucho kituma, ni, sala chane, imana ya kikote, itani, niputa yuko imana ya guma, ikibikia kugira ngo, iyo shaka,
Ego rakoze cyane gose Francine kuri izo nyishu hama wari wagarutse ku kabazo ko gushigikirwa muramaze kuyaga n'ubushikiranganje buraba iby'imico kama mu Burundi kuko niho habarizwa sport muramaze kugaruka kuri ico kibazo mukakivugana hama baravuga yuko impamvu badashobora gushigikira nk'uko mu byifuza ari nyabaki hari kiriko kirakoko
Icyo kibazo ntakifitiye inyishu ubu kubera novuga yuko nagiye guserukira igihugu nama nagiye guserukira igihugu ubushikiranganje butadushigikiye ariko hariho ishyirahamwe rya atletisme iwacu ritanga kugira ngo abanonotsi bamwe nibave mu murere novuga yuko mu bushikiranganje ashobora siporo novuga yuko atashaka bashyiramo babifatanye neza kudatatahura iteka ritera igihugu ariko nama nabivuze birashikira aho ababijejwe nibaza yuko umunsi uri izina bashobora guhinduka bakabona kuko ari inkingi y'akazoza ku gihugu n'akazoza ku rwaruka
ego urakoze cyane Bigirimana nawe nyine aramje mu kiganiro kugira ngo abazibaze ushanka aterere ivyumviro Bigirimana aho uherereye
ndi aha Uganda hakampara hanyene niho ndi
ni kibazo canke ni intererano kuri Francine Niyonsaba
ariko nibagire ko yuko ibibazo mwobinyi butabwira nterere canke
Kwa kwa dusigaranye umwanya utari muto tukaba twumva ucakurikiranye ikiganiro dahubwo tugutumire guhava uza gusura kucumva kuri wezi tatu radio yacu vewa kaburungu com ubundi mutumire wacu uno munsi ni Francine Niyonsaba tuko turagaruka ku buzima bwiwe nk'umurorerezi nk'umukinyi nonora imitsi
ni kuri giye kibazo sio mwikeme wacu Burundi
Ana
ina dukomire reka nishure jewe mbona
duga kwijamba
Wangi
duga kwijamba turakumva bigirimo
Ni biza zo makubujo mbona ari karateri intege hariyo nize nabonye kandi gatima yarushe kuronka n'ubu nyene yongeye karonka cyiza gusa nuko ndamuteye intege sema kandi ni cyiza urusho bihe byose. Ego me.
Urakoze cyane bigira imana ngaho Kampala ugira umunsi mwiza.
Aba haro?
Uturakumva?
Ewe ndi no mugaho mva muri mu Burundi ya muri komine Gihanga muri mu ntara ya Bubanza.
Urakoze cyane ugira umunsi mwiza ngaho muri Uganda.
Ndabona.
Urakoze cyane gose. Hamaga Francine tugarutse kuri ivyo byo gushigikirwa uravuze uti kwa mbere gushika kwa Mungu ndakorana n'umukoci wanje kugira ngo nshobore kugumana n'ico kibanza ciza. Uyu mukoci canke wewe mushigikirwa gute ni igihugu kibashigikira muri ivyo bintu byose kuko ararifashe nk'umwuga.
Numuga wanje iyo umuntu akora umwuga ateza gukora ikintu kimuhaha ubuzima kubera ajya mu gihugu sinshobora ariko igihugu kirazi ivyo nkora cyama cyo kiranshimira umukuru w'igihugu aranshimira umugabo w'intembwa akubwira ashobore kubaho ni uko ntegereza atonka amafaranga yo kubaho nicyo gituma umugabo wanje urampemba kubwira ashobore kubandanya nshobora gukora kugira ashobore kuronka ibifasha kugira ngo ashobore kubandanya ni mbandanya nkora neza njyewe ndi umunonotsi mpuzamakungu ndakorana n'ishyirahamwe nari ama irampemba nanjye nkabandanya nkora umwuga
nako nashaka kugira ko kurumva twama twakubonye wambaye impuzu ziriko Nike ni ukuvuga ari uko wewe nibo bagufata mu mugongo kugira ngo uriruka wambaye utwo duhuzu twabo twanditse ko Nike.
Novuga yuko ibyo nkora nibyo bituma abantu bashobora kunkoresha rero so irampemba
ego usibye iyo Nike wambara ishusho yayo hari abandi muri ko murakorana kugira ngo ushore kubandanya ushobora kubaho na wewe ni Nike nande
ije no bagayuko ni bisize
ego turavyubahiriza kandi tubwiye gucyo ego ego ni uburenganzira bwawe turafise yo Nias kundi murongo wa telefone Nias kazi ku juri America ego uherereye he
bene mu ndari kamereye mu gihugu cya Zambia
uherereye mu gihugu cya Zambia ego intererano ikibazo canke ivyumviro kuri France Nyonsa
je kandi ndagomba kumuha ingufu abandanya kwegera ibyo gusatu sinako nizi nagomba kumwifuri
yego urakoze urakoze cyane gose Nias ngaho onye Zambia ugira umunsi mwiza na wewe. Ego urakoze cyane gose. Ego ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutumire wacu ni Francine Niyonsaba ariko aratubwira ibitandukanye ku buzima bwiwe. Wari wavuze Francine ivyerekeye amategeko naho nyene asa nkayada nkatari ku ruhande rwanyu mu gihugu cy'u Burundi nk'abanonotsi baserukira u Burundi byankirahe muri ayo mategeko nijya he ritahari rirahari mbwa ntirikurikizwe cyane.
Gushika ubu nibaza yuko atategeko rihari ishyiraho ukuntu inkino zitunganywa ukuntu abakinnyi avuze muri rusange abaranotsi mbuze inkino zose nibaza ko iyo tegeko atarihari reka aba rihari ibiri niba bitera ingorane kubera umuntu aba aserukira igihugu abavuguti naserukira igihugu nibwo bwa mbere ishobora kuba kugwa aserukira igihugu aribwo buzima bw'iwanje ushobora kumbeshaho nk'uko tuba turi turayibona hanze mu bihugu bitandukanye umuntu azanye umudari azanye iki agashimwe akamenya ukuntu azoshimwa ukuntu azohembwa ibyo nta bihari nibaza yuko iryo tegeko ari ryo boshyiraho kugira ngo rifashe gukaburira urwaruka gukunda inkino nk'umwuga.
Hari umuhango mufise wajya ari bishobora gukemuka ibyo bibazo byose twumva mu gisata cya siporo mu Burundi ga Francine
Ndewa mwenyego za mwenye wata yuko nugushaka ni mwenye kwa tabuka uhinduri ziyo mbiro kwera mwenye kwa mwenye nitano ni wala kujete tajagi yeho na maniko za suga na maniko za listawa ni wata yuko ijejwe igie wa shora kutawura ihindo kiwanza bifite imbere ya makungu kuduza indrapo kumakungu ni wata yuko igotele kuligi yeho osanga ugwaruka bwijukinyo no ugasanga uburundi ubaye bundi buterukira bundi neza mu makungu somba ni ibintu bya buraya bya amesa kama tukirabona kubera amashyamba mu Burundi ariho abuze abafata mu Kongo
ego hama none ubwo ushikira nganda canke ku rwego rwo hejuru baravuga rya ryo tegeko rishobora kuzoboneka
oya ayo nta makuru nige tegeko aho rizobonekera nta makuru mfite kuko nkora mu bushikiranganji nta na hamwe nkora mu gihugu
nta mugambi rero nta ni kuvuga ngira ngo yuko bihari muzoyimenyeshwa natwe tuzogerageza tuzacakurikiranira hagufi hama turabe uko bizogenda cyose ndayizigiye ku wundi murongo wa telefone ndayizigiye ikaze ku Jugi Amerika
ndiko ndabakwirikira ndarabumva
uherere hega ndayizigiye
ndi Bujumbura jewe
tuga kwijambo
nashaka kubaza Francine Niyonsaba kubera abona muri sport yabo bakora na hama ministeri kawa iteriki irabashyigikira neza abona yose abiki nkawe nk'umumaze kuba umuntu akomeye cyane mu bintu bya sport hano mu Burundi kugira ngo sport yacu mu Burundi imenyekane ama tubume idrapo ryacu rihungabana mu makungu
urakoze
ndahize cyane nibaza nakifuze nuko ushikirangandi bo wona icyo kibazo mu nyuma ntambami icyo bituma ndiho kugira naboneye izuba abandi icyo bituma ziko ndaguga uko ukuntu nazotera imbere ubushikirangaje mu byo tegura uko nubufasha ugwaruka mu byekinkino hanyuma abajeje ukuntu abantu amategeko atogwa iryo tegeko rukarishyiraho kuko izotuma rikaburira abandi gukunda inkino
urakoze cyane rwose Francine Niyonsaba turiko turasa mbere nk'abasozera kino kiganiro muri isanga cumi umunsi kuko dusigaranye iminota itatu gusa ariko muri ino minota itatu kumbura urasa akajambo ubwira imice itandukanye baba ugwarukwa baba abagukunda ko wiruka baba abagushigikira akajambo kanyuma wumva wabwira impande zitandukanye na Kayiga Francine
ubwa mbere noma ndagushimira mwebwe mwampaye umurongo kugira ngo tuvuge ingorane ziri mu byerekeye nkino mu Burundi hanyuma akajambo n'abantu nuko ubuzima buragoye nuko na cyane cyane ugwaruka ntigwihebure rukore ibintu rukoresheje ishaka ntugatere ntukagire ubwoba uratuma umuntu adashika ku cyo yifuza nuko ugwaruka na cyane cyane abigeme nko kuri intoke amaboko mu mpuzu bakabona icyo gukora bakaruha kuko nta wundi akatamugoye urabona yuko kuzoza keza ariwo bagafite mu ntoke bashyiremo ishaka mu byo bagakunda imikino yaba mu bindi bisaka bitandukanye kugira ngo bashobore kwibesha hanyuma nkavuga no ku rwego rw'abagabo nabo nyine bakunda inkino bafashe bashiki babo kubereka yuko ubuzima umwe wese ashobora kurondera ashobora gushika akabera akarero abandi
urakoze cyane rwose Francine Niyonsaba wakoze kandi kwitabira kino kiganiro muri isanga cumi umunsi mbere ko tugusezera mbwa turakubaza wibona gute myaka iri imbere urabona gute nko myaka cumi Francine Niyonsaba
mu myaka cumi nibona ubundi Francine Niyonsaba nifuza kuba ubundi muntu ashobora kuzobavugwa mu kindi kintu ashobora kuzoba yabakerekeza ashobora kuba yarashoboye guhuza abantu benshi ashobora kuba ashobora guhindura ibyiyumviro abantu bamwe bamwe bavuga bafite ibyiyumviro bitari ibyo babona ko ari byo ariko bitari ibyo yuko babona bariko barahinduka bakorera mu kuri bafite ishaka bafite ishyaka n'umwete kugira ngo babe icyo bashatse ama nosaba abantu bashaka bakunda abandi kuko muri siporo dufite urukundo
yuko
dushyigikira kugira ngo izo ndoto zanjye vuba mu myaka itanu cumi
zizoshikako. Urakoze cyane rwose, urakoze cyane rwose Francine. Niyo saba tukwifuriza yuko ibyo byumviro byawe n'ibyifuzo byawe wobigeraho. Mwakoze inshuti bakunze mariko muratwumviriza na Lidiane Nahazwe kuri mikro yakoze Innocent Kimenyi na Laura Twagirayezu bafatikanije mu kwegeranya n'amajwi na ingenieur yadufashije. Mwandanye mwumviriza ibiganiro bitandukanye by'ijwi rya Amerika. Murabanda yamukurikiranye ibiganiro bica ku ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda.